Muracyumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Nongeye kubasuhuza mwiriwe neza, ni Thomas Kamirindi kuri mikro. Radio ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda turi ku rubuga rwa internet radio yacu voa.com, ariko turavugira no kuri FM 104.3 mu Rwanda. Mu Burundi turi kuri FM 94.9 na FM 95 n'ibice bibiri.
Uwo munsi rero twazutse kwiyamiriza ubwa mbere raporo cyangwa itangazo ryashyikirijwe n'akagwe k'abahinga ba ONU, bareka bavuga yuko mu Burundi agatera kagira mu rugo karaho nyangwa ibara ryaguye atakigenda.
Uyu rero ni Terence Ntahiraja, umuvugizi w'ubushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu cy'u Burundi, hari mu myigaragambyo i Bujumbura uyu munsi. Amakuru rero yo mu Burundi tuyahere mu gisagara cya Bujumbura, aho abanyagihugu bari mu myigaragambyo uyu munsi, imyigaragambyo yo kwamagana icyegeranyo cy'umuryango w'abibumbye kivuga ko mu Burundi hariho nyangwa rikabije ry'agateka kazi na muntu. Icyegeranyo cyatangajwe muri iki cyumweru. Muri iyi myigaragambyo y'uyu munsi, leta y'u Burundi yashyikirije itangazo kuri iki cyegeranyo. Evariste Nzikobanyanka yakurikiye myigaragambyo araduha ibindi bisobanuro.
Abitabye iyo myerekano bari bagizwe na bamwe mu bategetsi abahurikiye mu migambwe mu mashyirahamwe yigenga, abanyagihugu bavuye mu mihinga itandukanye y'igisagara cya Bujumbura n'abunguruza abantu ku makinga. Ivyandiko bari bitwaje nta kindi vyavuga atari kwiyamiriza amashyirahamwe mva makungu ajejwe gateka kazi na muntu nk'uko umwe mu bari muri iyo myerekano yabivuze.
Twiyamirije raporo z'ibinyoma n'irebentanya z'amashyirahamwe Human Rights Watch na FIDH Orifad hamwe n'inama nshinga mateka y'ibihugu bya Buraya ku gihugu cyacu. Iryo remenanya rero twebwe abanyagisagara turagiyamirije.
Urongoye komine Mukaza ahabereye iyo myiyerekano yashimiye abayitavye. Desire Mazimpaka yasiguye ko kubona abanyagisagara baje ari benshi kwiyamiriza ibyegeranyo bityo z'igihugu ari kimenyamenya ko bashigikiye leta y'u Burundi.
Iki ni kimenyetso cy'uko abanyagisagara ibi batuvuga ko n'ukuri mwerekana ku mutima ko ibyo bintu ari remenanya ari binyoma byambaye ubusa ari binyoma atabo bifatiye bitagira ishingiro. Kandi nkaba nabakengurukiye neza mwese bimwe by'umutima kuko mushyigikira ingendo leta yafashe yuko amashyirahamwe yose atacamaye igihugu agenda avuga ibinyoma bitari byo kandi yatanze amaraporo atari yo, asanzwe yarafashe n'inzira ya politike agafatirwa ingingo yo kuyahagarika ko mwayishyigikiye.
Ijambo rya leta y'u Burundi mu gisagara cya Bujumbura ryashyikirijwe n'umwunganirizi akaba n'umuvugizi w'ubushikiranganji bw'intwaro hagati mu gihugu, Terensiyo Ntahiraja, yashyikirije ko leta y'u Burundi yiyamirije yivuye inyuma ibiherutse gushyikirizwa n'umurwi wa ONU ujejwe agateka kazi na muntu ko mu Burundi havugwa iho nyangwa rikabije ry'agateka kazi na muntu.
Uwo munsi rero twazutse kwiyamiriza ubwa mbere raporo cyangwa itangazo ryashyikirijwe n'akagwe k'abahinga ba ONU, aho banditse mu rwandiko rwabo hari kuri wa mbere igerekezo rya gatandatu Ruhuhuma uwo mwaka nyine, bandika bavuga yuko mu Burundi agatera kagira mu rugo karaho nyangwa ibara ryaguye atakigenda. Baravuga yuko amashyirahamwe ariko aratotezwa amerewe nabi n'abo muri abagize ariko amashyirahamwe atandukanye ingene yifatanya n'urugendo tubakomera amashyi kuko ibyo ni binyoma.
Ikindi ciyamirijwe muri iryo tangazo niberutse gushikirizwa n'ishyirahamwe OCHA rivuga ko mu Burundi buri munsi hahunga abantu 500 kubera gutotezwa uwo mutegetsi w'umubushikiranganji bw'intwaro hagati mu gihugu. Naha avuga ko ari ikinyoma kiza cabeshujwe n'iryo shyirahamwe ryagishikirije.
Hariho amakuru avuga yuko ku munsi hahunga abantu 500. Ayo makuru agacavuga yuko uwo mwaka uzohera ngo hamaze guhunga inusu y'umuriyoni w'abarundi. Kandi ko barahunga kubera gutotezwa agatera mu rugo karaho nyangwa bafashwe nabi bafungwa abandi bakubitwa. Ibyo binyoma turavyiyamirije. Ayo makuru rero bavuga yuko ishyirahamwe OCHA ariryo ryayashyikirije, ariko ubu tuvugana iryo shyirahamwe rije gusohora itangazo ry'uko yemeza yuko ayo makuru itayemera ko ariyo, yuko ari vya binyamakuru vyamaye kwiragiza amakuru atariyo kuba dashingiri ntaye ayo makuru aho tukaba twashimiye kuko abaye muri bake bemera ko ijo bimwe batabishiye kana yemeranya atari byo bwo ngo bahamagariwe gufasha abantu
iyo myerekano yo kuyamiriza icegeranyo cy'umugwi wa ONU ujejwe gateka kazi na muntu yatunganijwe mu makomine yose ageze igihugu cy'u Burundi nkuko byashikirijwe n'umwunganirizi mu bushikiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu ibujumbura Evariste Nzikobanya nka ijwi rya Amerika
tuvi bujumbura noneho tujye mu ntara ya Karusi hagati mu Burundi muri komini Nyabikere inzara irakura abana mu ishuri urugero ku ishuri ryisumbuye rya Maramvya abahebye mu kwezi kwa mbere barenga 20 naho ku ishuri rito ryaho Maramvya 9 byibura bahebye ishuri muri uko kwezi kwa mbere nyine umunyamakuru wacu Fidel Antoine Sabimana araduha ibindi bisobanuro
Kuri uwo mutumba wa Maramvya abana bahevye amashure wabona bariko barurira ibiti vy'amavoka canke ivy'imyembe bahigicorirenza abandi nabo cane cane bagizwe n'abana babigeme ubasanga bari ku biti vy'isombe bariko baramura utuboga two gufungura utwo tuboga two mu bwoko bw'isombe nitwo dusa n'udusigaye dutunze abanyamaramvya kuko twama ku biti birindi zuba umwanya muremure Nahimana Ivete numwana w'umukobwa yahevyiga mu mwaka wa gatandatu w'amashuri mato twamusanze aho yari karaha isombe
uwari wika mu kangana
Nane ga mu gatandatu
Hehe
Umarambye umuntu nyana yironke utobagalirira alirira ko buca nakindi
Mbe utuboga mutukozike
Nawo ronka ibyo zurakoza Aya kweli wiririye nyadusombe canke ukirira canke ukatubura urose inkudu harage hoho ukavuga ati ndaturi hovuga ati jewe no musi ndumuzungu
niyo rugira Chantal yabeye mu mwaka wa gatatu wo mu mashuri mato yatubwiye ko yahevye kubera agiye kwiga yazengerezwa gushika hatu umutwe mwikaye ariko n'ubu imibereho ntayo naho yahevye kwiga
dabaye nyene uko nyene ukevuke umuntu araso disombe arajye uko nyene ndako
utukotseke
nana kim
wahebe mu kangana
cinahebe mu gatatu
iri yabangira inama rongoye mutumba wa Maramvya aratubwira kubijanye na raporo amaze kuronka kubana bariko baraheba amashuri
amashuri yisumbuye bamaze kurungika abana bashika bamaze kubanyandikiye igitigiri cy'abana 20 hanyuma naho rero amashuri matoro matoro batarwa dubitigiri neza ariko ariko bisanzwe naho nyene ibiga neza bashora atabashuri kubera inzara
Toine Story umuyobozi w'ishuri shingiro rya Maramvya avuga ko bahe batari menshi ariko gusiba arivyo bishika cyane
inzara iribonekeza abantu umuntu abibonera nuko usanga no mwishure mbere kenshi usanga nabana bacu baguma bisinzira ko canke ugasanga abana benshi baguma basaba uruhusha bavuga ngo baratashe ngo baragwaye naho batagwaye mugabo kabana yuko biva kuko nk'umwana aba yarayatariye usanga bidakunda ko aduga ku ishuri ikindi gikunda kubitwereka ni ibintu vy'ingwara usanga abana bagwara cyane bazana hanyane ko bagwara kubera aba bafungura nabi tukibaza ko hasho bivako turiko turaraba ibiharuro vy'abana baheba si binini cyane gusa dufashe umwaka ugitangura kuvuma ko gitangura twadufise abana 659 hanyuma igice ca mbere caze dufise abana 632 no kuvuga yuko hahevye ahafa abana 27 kuva dutanguye igice ca kabiri ko twagitangiye mu kwezi kwa mbere ubu kwaheze ubu turiko turaharura tubona menga hahevye nk'abana bashika 7 canke 8
Toine Story atuko gusonza kw'abana biragira ingaruka mbi ku kazi kabigisha
kuko n'umwigisha ariko arigisha arabona yuko abana usanga badakerebutse cyane ngo bamukurikire mu ishuri
mbi umwigisha wewe aroruhigwa mu gihe afite abana bimeze gutyo
cyo ni kintu cumvika numva nawe ntiyoroherwa kuko ntibamukurikira kuvyo bari karakora ingaruka zo ntizibura kuko rimwe na rimwe urabona yuko hajya mu bisanzwe umuntu bamuharura kuco yakoze iyo rero nk'ubu nk'akarorero abana basiba ugasanga hageze ko atanga ikibazo akabona abana baronsa manota mabi kuko hari igihe abibazwa umugashobora kwibaza ari nkawo uri umuyobozi ukibaza yuko yobatigisha canke yobakora nabi tumuga kubera gusa twe tuba dusanzwe tubibona ukuntu byifashe turabitahura rimwe na rimwe hanyuma gusa tukaraba ingingo twofata kugira ngo ntihagire ngorane zihaba
bamwe mu bana b'imiyabaga bahe b'amashuri bavuga ko bazohava baja kurondera ubuzima bisagara kuko aho babaye badashobora kuronka aho baca ingero ikarusi Fidel Antoine Sabimana ijwi rya Amerika
Ijwi rya Amerika kandi ryujuje imyaka 75 radio imaze yashinzwe rero muri uku kwezi kwa kabiri, ariko hari muri 42 byari mu ntambara ya kabiri y'isi yose. Icyo gihe icyicaro cyayo cyari mu mujyi wa New York. Tuzakomeza rero kwakira ubutumwa bwanyu n'intashyo bijyanye n'isabukuru y'imyaka 75 radio Ijwi rya Amerika imaze ishinzwe. Ubu rero ubwo butumwa muzakomeze mu bwohereze muri uku kwezi kose kwa kabiri, ndetse kugera mu ntangiriro z'ukwezi kwa gatatu gutaha. Dukomeza amakuru. Fidel Antoine Nsabimana amaze kutubwira uko abana bareka kwiga kubera inzara muri komine Nyabikere mu ntara ya Karusi. Bararenga 20 ku ishuri ryisumbuye rya Maramvya, 9 ku ishuri rito ryaho Maramvya, byose bose muri uku kwezi kwa mbere gushize. Ikibazo cy'inzara n'abana bava mu ishuri ntabwo ari muri Karusi honyine, kiri no muri komini Rugombo mu ntara ya Cibitoke. Iyi nkuru twayohererejwe na Evariste Nzikobanya nka mu ntangiriro z'iki cyumweru, nuko yibasubiriramo.
Muri iyo komini ya Rugombo, abanyeshuri barenga 300 bo mu mashuri y'intango n'abagera kuri 50 mu mashuri yisumbuye nibo bamaze guheba amashuri muri kino gica cya kabiri cy'umwaka w'ishuri wa 2016 ushiru wa 2017. Martin Niyonsaba ajejwe inyigisho muri komini Rugombo avuga ko ibyo biri kubitumwa n'inzara izuri inzara ngaho mu Rugombo.
Tufatiye kuri ishuri nshingiro cyo bita le 3 premier cycle, abana bahebye ishuri bagera ku 366, kuvuga abahungu 188 n'abakobwa 228. Twa dufise igitigiri kingana n'ibihumbi 225 444. Urumva ko ico gitigiri naho ari gito, mugabo naco nyene cyari gikenewe. Amashuri ya secondaire bahebye abana 50 mu komine yose, kuvuga abahungu 34 n'abakobwa 16.
Abanyeshuri bakina nata bakaja ku ishure n'abasanzwe bafungurirwa ku murango ivyo bita cantine scolaire. Abanyeshure bo ku ishure ry'intango rya Rukana ya mbere ahasanzwe hari yo cantine scolaire baremeza ko bamwe mu bigaho badafungurirwa bahevye ishure. Sengiyumva Shadike na Chongera Jacksoni ni bamwe mu banyeshuri bo kuri Rukana ya mbere. Abavyeyi bo ku mutumba wa Rukana muri komine nyene ya Rugombo bavuga ko babuze bo bacira nayo bamira ibibondo vyabo bigenda ku ishuri n'inzara mu nda. Maniragaba Emmanuela avuga ko ivyo bariko barabona muri kino gihe vyatumwe n'uruzuba rwatse rugatuma batimbura. Asaba kuhugira bagira neza bagarukirako.
Turamerewe nabi cyane kubwa inzara, izuba ryaratse gose, ibyo twarimye byose byarumye, nta kintu na kimwe byose byarumye bimuyonga. None rero ikijyanye n'inzara nico kitugeramiye cyane. Abantu benshi bariko barahunga, abana benshi baragwandagwanda kubwa inzara, bikatuma naho bajya mu byigwa bagenda ku buryo bw'uko baba baraye ubusa, bakagenda merewe nabi cyane mu kuko muhira bataronka uko bafungura. Kenshi ababyeyi benshi basigaye ngahantu no kwihagarikira bagenda mu misozi gusega abana, hari gihe baronka utwo kujya dukeye rwo gusamura bugacha abana banyavuta mu kujya ku ishuri. Icyo ariko basaba nuko batugarukirako kuko igitigiri nyamwisha abantu bariko baraherera mu buhungiro muri Kongo.
Umuyobozi ajeje inyigisho muri komine Rugombo avuga ko haragahengwe araho ishirahamwe PAM rijejwe ibifungurwa ku isi cyuguruye cantine scolaire. Martin Yosaba avuga ko hamwe umugambi wo gufungurira abanyeshuri ku mashure wo kuragizwa ku mashure yose byotuma abana badaheba amashuri.
Umuntu ariko ariweza kubera igikorwa cya PAM. PAM ifasha kugaburira abana ku mashuri atandukanye ashika 18 yo muri komine Rugombo. Ibitigiri kuri ayo mashuri byaragabanutse cyane kuko abana barafungurirwa neza kandi bakiga neza. Nabo bandi baheba ni mashuri atarashikirwa na PAM, kandi tukuma dusaba yuko PAM yogira uwo mugambi ukasasagara ku mashuri nka yose byo dufasha kuko ibitigiri by'uno mwaka afatanije n'umwaka ugeranije n'umwaka uheze ntibisa.
Ivyo uko abana baheba amashure bivugwa mu makomine y'intara y'Cibitoke arangwa mu inzara umuyobozi w'inyigisho muri iyo ntara aremeza ko ari abanyeshuri bamaze guha amashuri kubera iyo mvo. Ejide Ngendambizi yabwiye Ijwi ry'Amerika ko abajejwe inyigisho ku rwego rw'amakomine bataramushikiriza ibitigiri by'abanyeshuri bamaze guheba amashuri kubera inzara. Mucibitoke Evariste Nzikubanya nka Ijwi ry'Amerika.
Mu munota umwe gusa uramenye amakuru ya Afrika kuri Radio Ijwi ry'Amerika buri munsi. Kurikira video y'umunota umwe ku Ijwi ry'Amerika. Ni ku rubuga rwa Facebook rw'Ijwi ry'Amerika. Adresse ni VOA Radio yacu. Video y'umunota umwe gusa, inkuru nyamukuru kuri Afrika. Radio yacu.
Radio Ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda intambara.
Kaze muvirizi gikino intamenwa gutegurirwa na studio Ijambo igisata cyo kumenyesha makuru cishiramwe Search for Common Ground mu Burundi.
How much you can have the moon or a good yard? I guess if you are a cat's car,
you
have a book. Chris, honey, you don't have you know it. Get my man's room.
None
of the shark come back up in Jack. You read it. You must not do care. I shall go and that's it. I did get a hand. You are a basi singorane nyabaki ngirasha
reka sha Francine ndeka kunganya nubavuze umuntu mukabo ndababaye cyakwe
sha venu guhagaritse umutima nti hataye bazi ko ari ryambenda ko nyimeze gute
none nawe ushobora kurya
bano bano kuri mbwire niki gagwaye basiye kuzaraguhohote
oya si byo wa
nibiki
nabaje no kukuguru kanje kudashaka gukira mu misiyo gukina kafira.
Yo, nibyo? Uzokira sha.
Ndeka wewe wari waje kuraba umupira. Warabonye ngene twakwiswe kama mbwa kwe.
Cyane atashe mbonye wadutsinzi cambe.
Njanye nawe waciye witahira. Utabonye ngene baduhomera. Narababeka basha.
Yo, pore sana sha. Ntakundi inshuti yanje nkwihangana.
Bajokeye nabo hariya. Aho kugira ingufu ngo barabe basi ko botsinda na kimwe.
Ahe, ya kunywa tujya muhimbiri. Ingene yiyemera honyene akiyemera mu mafuti. Je birahe bikasesema.
Mureke ntacho. Umbere ngira ntangure kuza ndiyumviririza. Ngira utwanfene maduto duto. Nawe ko nosubira kuri TV vuba.
Mve bashagwara nawe. Uhatiye ku kinenyenye. Nuwotera uremba naho byogenda gute.
None nemere tugume tsinda. Oya.
Umvize ndakubyira. Yaje mugaho ugerageza wihangane uhavabaza ngo ubikize rimwe ugasanga wishe ibindi
wapi kwe
cembeshi mbwa nigita umuguma w'idoga
ega
gwa yasi ikosa ryawe ababyifashemo nabi nibajya bariko barakira
peto
uwe turazi ko ari gukora ibishoboka byose
naho ntakinye naje ndikimara mari nk'abandi nicuri muri ekipe imwe basi
none utari kurakina
bimeze gute oya si uko bimeze muri muri ekipe uteza kwishigikira ukinda cyane ureke umusinde cyane mureke byose nicyo kimwe ekipe iguma ari rwawe
yo mugani byosha ndibute mu byo none bw'intamenwa
njye none wumva ntaje ngaho nkarera amaboko ekipe yanjye iri kirasinje
none kugwaye uhawugire gute
reka ntacyo ntambwe kuza ndimenyereza bukebe kuri match izokurikira sinzokenda ntakinye.
Ntumba dada y'imiziki ntabyonzi nk'ibyo ntumvamo n'ikintu na kimwe bariko baravuga
mugabo kandi ntumva mugabo.
kumva ko
akumenga gateri kira nta kujyana
ere kuburyohe muraho nyene batira mubi nene izo ziriko ziravuga nawe mvuza ku
donarinzi
ewe ibetesha hati habyo waru Ndekandeke kuhugora na mashuashwa ya nyendukori chatu uzani Waza nyigitabo cha mati nuhuzi
Yo, nacho nadzanya emezu Nadzanyi kayagus, ngenda kuchiza
Sule mbuna ya mara Yee Erika nacho ndagifise ngaha na angora Bo, zani yu kaya awe nda Ya Ah, para mufatama, no tenezi Felicitasyo prema
Kurema, no te gamesi
Uzikwara hawa nye shure wada shubura kusumizyo wa andi
Yei
Kwa omwa Na hobi kuna nila manote, uyafata nezi Sava kama, ha?
Kudu haru kwa tambaka ye gamesi yungondo Mila sina manota ya hona andika nezi
Ya Manota biharo sukupa kwa andura
Ei
Urabanza ugakora n'umutwe ugasanzara.
Turahumiwe n'ukuri.
Oya mugabo we ntacu. Aho ko ari nzuza kugira kuri wanje.
Yego.
Charangiye. Ama nota ntuzoronka naho yakwiye.
Utegameje.
Nyereka kwanze. Ni yihe chapitre kugora gose?
Ni byose.
Byose yamara.
Yego byose.
Nana kimwe wumva?
Nana kimwe.
Reka kunyi. Hivete na.
Bo n'ukuri nabambesha mvuze ko ari kintu nakimwe numva n'ukuri mu biharuro. Aho kwanda humbenzo hapanyobe kwa
mesu
Nifjo
Urachafisu buko wabuwa kuyobe kwa Washi tenga
Elega sinzi ngene bayikora mesu
Isha pitre tugeze ko ni ingena liyo yoroshe Ma iyo stilo nda kwere Hira vanga C A egale B Eke B egale C Alors
Singa pjomba C A egale B
Ya Iyumvire iyo Ibintu by'amarorasyo noroshye.
Nukuri sindabibona.
Basi tubishyire mu buzima busanzwe mama wanjye. Njya niho wobyumva.
Yego.
Nimba wowe Yvette unganya imyaka na Dorine, hanyuma Dorine nawe akayinganya na Aline, kuvuga ko wowe Yvette unganya imyaka nande?
Na Aline.
None si byo nyene?
Ah.
A egale B, eke B egale C,
alors B egale C.
Ah, B egale C'est par transitivité. Pour l'avion, va.
Yo, hebasha. Tu l'as dit que tu t'as causé mon cœur. Mbega ime turaronka ho duca
ukora kutidoga ahubwo iyo idoga somza nga nkuko mega se wabitumye abona
eh ivyo byo nibikirehera
none ahurinda widoga se wabigize byose
fiak twubahane rero sha
cahe
ushaka kuvuga ko ije nitsindwe yishije
none bijya bintu badukini mu piro gitangura zyitwa ngo iki kiya gitsindo cha mbere ntikinjiye kobera wewe
umbiriza gukora makosa ntivyama vyashitse
ivyo biraba mugabo
kugira ngo nabigize nabishaka Nguri la indurusha.
Ok, ibyo kosa washaka ntacho bitwaye. Mugabo kubona dutsinze uyu munsi. Nuko ragwara tashobye gukina.
Mbega umwami mwitwaza gwara asumbye umupira nti. Aho je narinze nanigwa niwe yari gukora ibitangaza.
Nauri iki? Ya yatira hiyo sha.
Ibiki?
Iyo utamuvuna kuguru. Uyu munsi twa twatsinze bitindo nk'ibi byose.
Eh?
Ndakubwire wa muhungu. Ubwo buhimbiri bwawe.
Yeah?
Ubugabanye sino.
Ubuze ngo iki?
Mvuze nti. Ubwo buhimbiri bw'ububarbaro tabuhebye. Ntidushobora kubisabira ko muri ekipe.
Ubuzanye ibintu byo kuntu?
Ndagutukanye n'ukurazezeta.
Jende muhimbiri gafe. Mbega wakiboga.
Nawe gisoma.
Wowe nuzi no gutera umupira widuza nkungiriki.
Mba wishime ubaza ko rewe wenyine uzi guki.
Kuntu kanikiri
pye. Uzosubira uvuna umukino umwe muri ekipe rawe.
Reka kuntu mu rutoki.
Ndarugutumanye. N'ukungiriki.
Ndakoreke jewe.
Ubaza ndagutinya.
Mwara ashivye muri nibiki?
Kusekige humwe ni ya.
Si wewe?
Mugira musimanire ko nyana nasoni.
Nuvuye iki? Nuvuye. Je wahubwo heba umunkure ko coach. Ngo twatsinzwe kubera je?
Ni wewe.
Nari kuheba nkitsindwisha.
Nuwabikoze.
Nari kubigira ngo nungukike.
Ubwo mushwa?
Ano ndishavunda gufite. Iyo gwaraze gukina twari gutsindwa nkuko.
Nani muzi ko haburana babiri hagatsindumwe.
Oh ya vraiment ibi ntujokeragira je birashisha bingeza hano.
Wumvise prof.
Yumva yumvike yo.
None nkubu no mu bwasa no bangize na.
Ubwasa urashobora. Koza kono.
No.
Eh nani bimbiri.
No gukosora wewe.
Uyo mbwasa je. Urambari.
Ubiriza. Katiba mwese. Wasubira kumva ariko aravuga ni jambo narimwe ndamuharamba. Muranyumva?
Kwatumvise.
mvuze ndababwire nimureka gutana kumwikoma byabaye byabaye ntitubisubize inyuma ariko kandi babera icigo amakosa yabaye uyu munsi ntazosubigwe
wabo
umugese araho bashaduhaya amahera make
eh
itongo ringana kujya kose akaduha ubusabusa bw'amahera Oya nawe mugabura he ukarenze
ndengeje
impande y'ibarabara nyene
none harwonda yitse eh jewe nebere nikoze kutwanje ireka ndarisome uwanka yangare barman barman wewe pima mbeka nyashano nyene kokataza
tuti hajya hiherere yitse iri ku muntu arahisho kwiwe kandi tarufuye
ukirita kandi ukabaya turihuri ah ugomba kugira mvuguta mbega wowe nibiki we barubani tani yashaye chupangaho gikiyeri ngaho kandi urinyarukane hanyuma uyu mugore nawe ucumuzanira icyugwagwa
eh ego kweli kubera iki maina barimani nzanira ikiyeri na jewe nza kunywa bijya byagwa badogoroye
Urashaka kugereranya na jewe eh uraza kuyana bise iko darondera umukiriya hatugira iyo atumurizwa na nyina
eh none jeho iyo ntagusinyira ninde ari
ukagombuka reka eto mama ego niba se ubwo icyo kiyeri mugabo ntubigira kamenyero ngo izozura nyifite nyoye
yugurira shaho ubona wabarivugana urumva ko kada murumva ukarenga Nako karafutse gayene mukuryoha ntacho binganye
Ahora kumbura ite komo no mukesha yoyo irakwaya gusa
No sama ngutu chupa tubiri gasha No cha ntanda ndi kumunani
Ijya mpayi nka eh utusomo chupa tubiri Anyuma ya machupa ni yifyeri uzobuyaguriwe nande Gira ningo gutaye kuraba ba
Natasiko dutahira rimwe
eh cyane mu murantangaza hewe iyo umuntu abahaye ugutwi mu muca mushaka kujyana n'umutwe
naho mbira ngo ntahe ntarasoma no gusoma n'ukubiri eh nta macu patatu ndagusabye n'ukuri unyongera kamwe gusa ucungurira n'igiti cyo
ya mpaye mu muzungu nazuke go kweri erega ntaho ho wasatse Viriza. Urani baneza. Viriza. Nawa kore muborewe. Umuca mutangura kugenda muri reshwanisha. Utse guhira hirukira mate hasi bajikiyo bumva.
Unisikije jure.
Yasuko vugu. Muka utse guhira hira uvuge ku itongo rya guzwe. Yemwe 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 basha. Ururari nyuma.
Kumviriza igice gikurikira cy'igikino intamenwa ufite icyo uterera cyangwa ugomba kutwunganira twandikira ubutumwa bugufi kuri 71 372 940 studio ijambira abasenseye naho ubutaha
Ijwi rya Amerika tubibutse gusiba imyigaragambyo yabaye ibujumbura ndetse no mu yandi makomini imyigaragambyo yo kwamagana Loni n'ibyegeranyo bivuga ku burenganzira bwa muntu mu Burundi. Ndabashimiye cyane rero mukomeze mugubwe neza na radio yanyu radio Ijwi rya Amerika. Uyu munsi ku buhanga bw'ibyuma twafatanije na Fatuma Kalala. mugire wikende nziza.